ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరిక్. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Miriwe neza nshuti mu ruteza amatwi arikumwe nanjye Rireni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Amakuru: Uganda yaraye yirukanye abanyarwanda 20.
Ni abanyarwanda bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko muri Uganda, ugasanga bazabayo bakorayo bajyanwa mu mbohero zitazwi za ziriya sirema, kuvuga ku rwego rw'ubufasha bwa gisirikare rwa Uganda. Barakubitwa, bakorerwa iyicwarubozo.
Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Asobanura rero abo banyarwanda birukanwe na Uganda abari bo.
Intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Sudani uno munsi kugerageza guhuza abayoboye muhari w'abagira imyerekano n'abasirikare bayoboye igihugu muri iki gihe.
Amato abiri atwara peteroli yaturitse mu kigobe cya Oman, umuryango w'abibumbye uraterana igitaraganya.
Ibihugu bya Tunisia, Algeria na Misiri byasabye ihagarikwa bidatevye ry'ingwano muri Libya. Amakuru n'ayandi tubafitiye, turagaruka ku mukanya gatoyi cyane, rero mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Umuntu agira kabiri yanduye umugera wa Ebola yitavye Imana mu gihugu cya Uganda. Iyo nkuru yatangajwe no munsi wa kane n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri icyo gihugu. Ni nyuma yo kumuryango wiwe wanduye uwo mugera winjiye muri Uganda uvuye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ivyo vyatumye umugwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bazohura ku munsi wa gatanu kugira baganire niba bazotangaza ko Ebola yabaye ikibazo cihudirwa cerekeye amagara y'abantu mu makungu. Amatangazo nk'ayo kenshi atuma abantu babikwirikiranira hafi kandi abagira neza batanga amafaranga. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Uganda, Emmanuel Ainebiona, yemeje urupfu rw'umupfasoni afise imyaka 50 mu ijoro ryashiriye uno munsi wa kane. Umwuzukuru wiwe w'umuhungu w'imyaka 5 niwe muntu wa mbere urupfu rwiwe ahitanywe na Ebola rwemewe mu gihugu cya Uganda ku munsi wa gatatu. Uwundi mwana w'umuhungu bavukana w'imyaka 3 nawe nyene yaranduye umugera wa Ebola. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Uganda bwatangaje ko abagize uwo muryango bose harimwo uruyoya rw'amezi 6 barungitswe muri Congo kugira bakurikiranwe. Mu kiringo cy'amezi atari make abategetsi b'igihugu cya Uganda bari bafise ubwoba ko umugera wa Ebola wari kujabuka imbibe za Congo, Uganda, u Rwanda na Sudani yo mu bumanuko. Byari bimaze igihe byitegurira ugutandukira muri ibyo bihugu k'uwo mugera.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi iraterana mu muhezo uyu munsi ku buryo bwihutirwa bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irasuzuma inkurikizi z'amato abiri manini cyane atwara peteroli yahiye mu kigobe cya Oman, inzira ikomeye inyuramo peteroli nyinshi ijya mu bihugu by'isi. Ubwato bumwe n'ubw'Ubuyapani, ubundi n'ubwo muri Norvege, yombi yaturikijwe n'ibintu bitaramenyekana burashya. Icyaterere byose n'uwaba yabiteye nimba ari umuntu nta uramenyekana. Ibiciro bya peteroli byahise bizamukaho 4%. Abayobozi b'isi batandukanye bagaragaje impungenge z'uko intambara ikomeye ishobora kurota mu kigobe cy'Abarabu kubera umwuka mubi rero ukomeza kugenda uzamuka uba mubi.
Naho intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari mu gihugu cya Sudani uno munsi wa kane kugerageza guhuza abayoboye umuhari w'abagira imyerekano n'abasirikare bayoboye igihugu muri iki gihe. Abagira imyerekano bagiriza abategetsi b'abasirikare bayoboye igihugu muri iki gihe ko babandanya kwica abari mu myerekano. Igihugu cya Ethiopia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherutse kongereza utwigoro two guhamika icyuka kibi gitera ciyongera muri Sudani. Ivyo inyuma y'inguvu z'umurengera zihaye inkumbi zakoreshejwe n'inteko zijeje umutekano mu gushwiragiza abari mu myerekano ku mugwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Abantu barenga 100 barishwe ku mugwa mukuru Khartoum no mu gihugu cyose inteko zijeje umutekano zakoresha inguvu z'umurengera. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Ethiopia bwatangaje ku munsi wa gatatu ku rwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu cya Sudani muri iki gihe n'abayoboye umuhari w'abari mu myerekano bumvikanye ku vyereke gusubira kugirana ibiganiro vuba kugira abatorere inyishi ibibazo bibatandukanya. Ivyo bibazo birimwo gushiraho urwego rwa leta rujejwe kuyobora Sudani mu kiringo c'imfata kibanza. ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia butangaza ko impande zombi zumvikanye kwirinda gukoresha amajambo aturira no guhamika icyuka kibiri kihari muri iki gihe. Baba abari mu myerekano canke abasirikare bayoboye Sudani muri iki gihe nta ruhande na rumwe rwemeje buno nyene ko ibiganiro bigiye gusubira kubandanya.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yashyizeho intumwa idasanzwe ku bibazo bya Sudani. Ejo kuwa gatatu ambasaderi Donald Booth yageze I Khartoum aho yagombaga kwakirwa uyu munsi n'umukuru w'inteko y'abasirikari iyobora igihugu General Abdel Fattah al-Burhan. Ambasaderi Donald Booth yari yarigeze kuba intumwa yihariye ya President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bya Sudani na Sudani y'Epfo kuva mu 2008 kugera mu 2016. Radio Ijwi rya Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera kuri 50 barishwe muri iyi minsi mu mirwano y'amoko mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu. Ni guverineri wa Ituri Jean Bamanisa Saidi wabibwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu France, cyanditse ko cyabonye andi makuru avuga ko abantu bapfuye mu by'ukuri bashobora kuba bagera kuri 70.
Radio Isu ya Amerika I Washington DC. Naho ibihugu vya Tunisia, Algeria na Misiri vyerekanye impungenge zikomeye kuko igene ibintu biriko bicika kajagari muri Libya. Ivyo bihugu vyasavye ihagarikwa bidatevye ry'ingwano muri ico gihugu. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ivyo bihugu bitatu vyose bibanye vya Libya bagiranye inama ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru wa Tunisia, Tunis. Itangazo ryasohowe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu, abashikiranganji bariyamirije kugene ibigwanisho bibandanya kwinjira muri Libya n'abagwanyi barangwa n'iterabwoba b'abanyamahanga babandanya kwinjira muri ico gihugu. Bavuganye ku vyerekeye gukomeza gukorera hamwe hagati y'ivyo bihugu vyabo mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba mu karere. Mu ntango z'iyindwi, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yasavye ivyo bihugu vyose kubahiriza ingingo ziziririza ibigwanisho muri Libya, mu kuvuga ko biriko vyatsa umuriro mu ngwano iri muri ico gihugu. Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo kuwa gatatu, Uganda yirukanye abanyarwanda 20. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe, yabyemeje mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Ayo makuru niyo abanyarwanda 20 nanjye nagiye kubareba. Ni abanyarwanda bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko muri Uganda, basanzwe babayo bakorayo, bajyanwa mu mbohero zitazwi ziriya sirema, ni ukuvuga ku rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Uganda. Barakubitwa, bakorerwa iyicwa rubozo, nyuma baza kurekurwa nta n'icyaha bashinjwa. Banatubwiye ko atari bo bonyine bahari, hari n'abandi basizeyo muri izo mbohero. Ni ibintu rero bibabaje kandi bigomba gufatirwa umwanzuro na guverinoma ya Uganda.
Nubwo uvuga ko abo bantu bafatwa ntacyo bazira, bimwe mu bitangazamakuru ndetse n'abayobozi ba Leta ba Uganda bakomeje kuvuga ko benshi mu banyarwanda bafatwa bari mu bikorwa by'ubutasi. Ibyo byo mubivuga hiki?
Ibyo ni ikinyoma n'urwitwazo, kubera ko mbere na mbere ntabwo guverinoma ya Uganda yigeze yandika na rimwe yandikira guverinoma y'u Rwanda ibagezaho ikibazo cy'umunyarwanda uwo ari we wese waba warafashwe kubera ko yishe amategeko ya Uganda. Ntabyo bigeze bakora, baba barabitwandikiye iyo haba hari icyaha yaba yakoze. Niba abo bantu koko barakoze ibyaha, ni kuki guverinoma ya Uganda itabajyana imbere y'inkiko ngo bagire ibyaha bashinjwa? Ni kuki ndetse n'inzego za Uganda zimwe na zimwe z'ubutabera zigezeho zikabwira guverinoma ya Uganda ko ari abantu bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko, akaba aribwo bibuka kubajyana imbere y'inzego z'ubutabera? Kuko aba bantu bose 20 batashye, nta n'umwe wigeze afungirwa ahantu hazwi cyangwa se ngo ashyikirizwe inkiko.
Ku bijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda na Uganda, hari icyizere cy'uko uwo mubano ushobora gusubira uko wari umeze, cyane cyane ko amakuru akomeje kutugeraho agaragaza ko abaturage aribo barimo kubihomberamo?
abaturage barimo baragusomberamo cyane cyane nyine abo ngabo bakorerwa ibitwa rubozi rero byose biri mu maboko ya guverinoma ya Uganda kuko guverinoma ya Uganda niyo ishyigikira ku mugaragaro kandi igakorana n'iyo mitwe ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda nta mitwe nk'iyo ishaka guhungabanya umutekano muri Uganda iri mu Rwanda cyangwa ifatwa n'u Rwanda nta muganda n'umwe ufatwa mu Rwanda ngo agire ikintu akorwa hari n'ibindi byane na sabotage economique nirirwa ntindaho ariko bigaragara byose ko biri mu maboko ya Uganda y'ubutegetsi bwa Uganda niyo bafite urufunguzo rwo gukemura iki kibazo hanyuma tukongera tukabana neza.
Ku ruhande rwanyu muriteguye haramutse hahamagajwe ibiganiro kugira ngo ibyo bibazo mube mwabikemura cyangwa se mukabishakira umuti?
Ibiganiro cyinzi niba hanakeneye ibiganiro. Ni ibiganiro se kuganira iki? Niba guverinoma ya Uganda ifasha ku mugaragaro imitwe yitwaje intwaro bakaba barana hari n'ukuntu bagenda babyemera mbere na mbere iyo perezida wa Uganda avuze yuko yakiriye abayobozi babiri b'uwo mutwe ubwo yavuze ko ari by accident ko yabikoze atabizi bifite icyo bivuze ntabwo akenewe kuko ngo hari ibiganiro nta mishyikirano nta biganiro bikenewe ahubwo akenewe yuko Uganda ikora ibyo igomba gukora kugira ngo umubano wayo n'u Rwanda ugaruke mu nzira nziza n'ibindi bihugu by'amahanga aho kugira ngo wenda bimwe bikomeze bivuga bati mukemure ibibazo mwicarane mugire gute nk'aho ibibazo ari kutumvikana gusa n'ibyo ngibyo ibifite influence kuri Uganda byagombye gukoresha influence bikumvisha Uganda ko nta nyungu Uganda n'abagande bafite mu gukomeza gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kuhohotera abanyarwanda muri Uganda.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kubwa kanyu hayi Radio Ijwi ry'Amerika.
Ndibashimiye.
Tugume mu Rwanda aho urukiko rw'ubujurire uyu munsi rwumvise impande zombi mu rubanza rwa General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba zivuga ku byavuye mu iperereza rwakoze kuri gereza bafungiwemo. Iperereza ryari rigamije kumenya koko niba bafungiwe mu kato. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa bikurikiye yatuzaniye inkuru.
Kuri uyu wa kane nibwo urukiko rwari rwasezeranije ko ruzavuga ku byo rwabonye mu iperereza rwakoze ku itariki 5 z'uku kwezi kuri gereza ifungiwemo Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri abasirikare barinda Perezida Paul Kagame na muramuwe General Frank Rusagara. Ni nyuma yaho bavuze ko bafunzwe nabi mu kato kabaviriyemo uburwayi bukomeye. Ariko byabaye kinyuranye urukiko rwanze kubivuga mu ruhamu bw'abunganizi barusabaga kuvuga ko rwabibonye. Rwavuze ko rwabishyize kuri sisitemu iruhuza n'ababuranyi bazabisoma maze rusaba baregwa kugira icyo babivugaho. Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira General Rusagara yatangiye yibutsa urukiko nk'uko rwabibonye ko afungiye mu kato nta wundi muntu bashobora kubonana. Yavuze ko imiryango yajyaga ku cyumba cye yashoboraga kumuhuza n'abandi bafungwa bayifunze banga ko hari uwo bajya bavugana. Maitre Buhuru yavuze ko hari za kamera ku cyumba cya Rusagara zigenzura ibyo akora byose kandi adasurwa. Ariko ngukuriye military police Kanombe bafunze yabwiye urukiko ko bahagaritse kubasura kubera imyitwarire yabo idahwitse. Yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu hatemewe kuko nta teka rya ministri rishyiraho gereza arimo, akavuga ko kubera uburyo abona abayeho ari iyicarubozo. Maitre Buhuru ati gusara biva kure kuko umuntu ubayeho kuri yashobora gusara. Yavuze ko niyo yamusuye babumvirizwa n'abasirikare bamurinze agasanga byose byamarwa no kumufungura by'agateganya akajya kwivuza. General Rusagara yavuze ko hari amafaranga y'ubwiteganyirize yafataga buri kwezi none ngo nyuma yo gufungwa barayahagaritse. Yabwiye urukiko ko kubera uburwayi bwe bukomeye akeneye abaganga b'inzobere bamukurikirana. Akavuga ko naho agiye kwivuza yaba yambaye ubusa imbere ya muganga bahagarikiwe n'abasirikare bamurinda kandi bagombye kubaha ubuzima bwe bwite. Ati harya ubwo umutekano wabarinze nibwo kuki? Umushinjacyaha Captain Faustin Nzakamwita hawe ijambo yashimye urukiko ku cyemezo rwafashe cyo kutabwira buri wese uko rwasanze gereza abaregwa bafungiwemo. Yavuze ko abaregwa batandukira kuko urukiko rutagiye gukora iperereza ko badafusurwa ko badafite amafaranga n'ibindi, asaba kutazabiha agaciro. Yavuze mu magambo ye kuko General Rusagara n'umwunganira sobanura hafungiwe hari uwakeka ko ari mu kabiriti. Ibyo bavuga rabifata nk'ugukabya. Yavuze ko afite igitanda, ibyo kwiyorosa, inzitiramo, bufirigo, amazi mu nzu n'ubwiherero bwo mu nzu, mu gihe ngo hari abanyarwanda benshi batabayeho batyo. Yavuze ko gufungwa ari ugufungwa kandi kufunzwe hari iby'abatemerewe. arasanga kuba adafite abo baganira atari yitsa rubozo naho kuba hari za kamera zimugenzura aravuga ko military police bayishobora kuzishyira ahantu hose byarushaho kuba byiza akagumana icyizere ko uko ubushobozi bw'igihugu buziyongera nazo zizongerwa mu rwego rwo gukaza umutekano. Umushinjacyaha yashyikirije urukiko inyandiko avuga ko zanditswe na mukuru wa koroneri Byabagamba Bwana David Himbara. Umushinjacyaha avuga ko arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Izo nyandiko ngo zari zigenewe uregwa ariko zifatwa n'igisirikare kimufunze niko guhagarika kuzongera gusurwa n'umuryango. Yavuze ko izo nyandiko atari ngombwa kuregwa zigiraho kopi kuko atari rwo rubanza burana. Ni nyandiko zarakaje koroneri Tom Byabagamba kuko avuga ko atazi bizikubiyemo kandi ngo arizo nyirabayazana w'igihano arimo. Koroneri Byabagamba yashimye urukiko kuba rwaragize amatsiko yo kujya kureba aho abafungiwe. Yakomeje gushaka gutinda ku mvano y'ifungwa rye ariko urukiko rukabimubuza. Aravuga ko urubanza rwe rutagamije ubutabera ahubwo ari akarengane gusa. Yavuze ko yafashwe nta mpapuro zimuta muri yombi ahita afungirwa mu kato. Avuga ko hakoreshejwe ibyakamushinjuye biramu shinja kuvuga akavuga ku bwisungane yakoreshaga mu kwivuza bwahagaritswe nta bisobanuro. Koloneli Byabagamba avuga ko inkiko z'igisirikare cya RDF zikoresha amabwiriza kuruta amategeko. Yakunze gutinda ku mahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwashyizeho imikono. Akavuga ko kuri we n'uwafungirwa muri hoteli y'inyenyeri eshanu ari wenyine bitavana hakato. Yavuze ko mu by'u Rwanda rushyize imbere harimo no guteza imbere urwego rw'ubutabera nk'igihugu kigendera ku mategeko bizwi nka rule of law mu Cyongereza. Uyu wakunze kuvuga icyongereza cyinshi asanga bihabanye ati ni rule of law izicyafatwa nka leta y'ibinyoma. Maître Valérie Gakunze umwunganira akavuga ko afungirwa n'uburyo afungwa bigenwa n'urukiko bitagenwa na military police. Yavuze ko naho urukiko rwategeka ko afungurwa by'agateganyo bitazasibanganya amateka ko yafunzwe imyaka itanu mu kato. Akavuga ko igihugu kigendera ku mategeko amabwiriza ataza hejuru y'amategeko. Asanga kumufungura by'agateganyo bya umwanya mwiza wo guhagarika kato akajya kwivuza. Umushinjacyaha akavuga ko urukiko rusanze hari bitameze neza mu ifungwa rya umwanzuro utabo kubarekura ahubwo habaho kubinoza. Yavuze ko ibyo bavuga bidahura n'amategeko ahubwo ari ukwibasira inzego kandi ko bafunzwe byemejwe n'amategeko muri gereza yemejwe n'urukiko. Yavuze ko nta kibazo cyo gusurwa n'umunyamategeko koroneri Tom Byabagamba afite kandi ko nahindura imyitwarire n'umuryango uzakomorerwa kwamusura. Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara yagejejwe ku rukiko atabasha kwigenza abasirikare bamurandase mu maboko agenda atitira cyane. Imivugire n'imitambukire bya Kabayiza mu rukiko arandaswe mu maboko yakunze kuzamura amarangamutima yahato na hato kuri bamwe mu bavandimwe babaregwa. Bamwe bakimyoza abandi bakifata amapfubyi ubundi abandi bakazenga amarira mu maso. Ntashobora kwicaza cyangwa kwihagurutsaho bamwicaje no kwinjira mu modoka n'ukugomba kumuterura kandi igisirikare cyari cyagose hose cyangwa ko hari ifoto nimwe yafatirwa no hanze y'urukiko. Maître Milton Nkubumwunganira aramusabira gufungurwa by'agateganyo kugira ngo abashe kwivuza. Umucamanza agiye kwicara asesengura ibyo yabonye yirinze kubwira rubanda bihuze n'ibivugwa n'impande zombi ku itariki ya 21 z'ukwezi azabifataho icyemezo gishobora kugumisha cyangwa gufungura by'agateganya abaregwa. Aho bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryita agateka kazina muntu risaba urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ruzokorana ku kibazo cy'u Burundi aho bukera gufatira ibihano abategetsi bagirizwa guhohotera batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umenyesha amakuru w'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya Eroje Wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Mu kiganiro cyayo Human Rights Watch irahabona uburorero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi bwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo kiganiro cyashyizwe ahabona kuri uwa gatatu mu ijoro cyerekana gasotoro n'ihamwa bikorerwa abanywanyi na cyane cyane w'umugambwe Senere wa Gatonde Rwasa hamwe n'ibitero byakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake. Human Rights Watch yemeza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa kubugwanya baharurwa mu ijana bahagaritswe cyangwa barakubitwa bongera baburwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. FNLM abatungwa gatoki muri izo vyaha ni bamwe mu bategetsi n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi iyo shire hamwe yemeza ko ibintu vyagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambwe mushasha SNL wa gatongwa Human Rights Watch sigura ko rwaruka rw'imbonera kure ruhohotera abanywanyi ba SNL mu ntara 18 z'u Burundi kandi ko bagirizwa mabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane Louis Maja twa iyo shire hamwe ku mugabane wa Afrika agira ati ubugizi bwa nabi butumwa no kudahana mu Burundi kandi bishinga ntahe twafatiye ko nibike cyane ugereranije nibiba ku rubuga abandanya avuga ko bamwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonera kure bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe nuko atabinyamakuru vyigenga n'amashirahamwe yigenga bihari Human Rights Watch menyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu 33 bakorewa mabi njuti z'abahohotewe n'ivyabona mu ntara za Bubanza Cibitoke Gitega Karusi Kirundo Muramza Muyinga Ngozi Rumonge no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka mu kwa gatanu iryo shirahamwe ryongera ko ryiganiriye n'abantu 33 bahunze Burundi kubera kamara mpaka y'umwaka uheze kuva mu kwezi kwa mbere 2019 Human Rights Watch ivuga ko nimiburi iburi yatoho je ku bantu batatu bishwe bane baburi wirengero na 2024 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko abo bose barabatavuga rumwe n'ubutegetsi ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ibyemezo bihagije ku bandi bantu bababijana bakorewe ayo mabi nyene nubwo bari bahawe byagirije bifashe Human Rights Watch kababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mabi no guhana abayagirizwa ritigeze gishurwa ikindi iryo shirahamwe risigura nuko abanywanyi batari bake bahoze ari aba FNL ubu yahindutse SNL bahunze inyuma ya kamara mpaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku nguvu Human Rights Watch inagaruka ku cyo yita abajejwe umutekano batumurongo bakivanga mu bya politike akarore ritanga na ka komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora yavugiye mu nama y'umutekano ku wa 27 ukwezi kwa gatatu kizi muri komine Gasorwe kwazozimanganya imiryango y'abasenera zosanga mu ijoro iri kikorerwa nk'amanama ikicegeranyo cha Human Rights Watch cegera cha mbere cha president Nkunziza asanga kiri mu rukurikirane rw'ivyabaye kuva mu mwaka wa 2015 aho hageragezwa irikwa ry'ubutegetsi Gaston Sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro vy'inayiro vy'ijwi rya Amerika
hariho amashirahamwe afashijwe n'ibikuko bihugu kenshi bironka bivuye ku mashirahamwe hari amashirahamwe yafashe umugambi wo kugira ngo mu Burundi barabe ingene boshiraho intwaro bifuza gukoreshwa bashatse Complot international yo complot national bacaca mu bihugu cyane bagaca mbere no mu Burundi bunga hanyene bakabacamo kugira ngo abarundi bashobe kubacanisha mu kukurumva politike yo kugira ngo ugabura abantu niyo politike ishwa kwinjira nayo ku mwanzu kugira ngo asubire kudutotiza cyane kudutwara uko ashatse ibyo rero si mu Burundi gusa no ku isi yose murayibona ko biri kubira ba Venezuela murayibona cyangwa hani murayibona mugabo ikikuru nuko twebwe twashobye kubihagarika ku buryo no munsi abarundi bagiye kwitunganiza ibyabo hariho ku isi gambi ugayitse gutuma abarundi basubira kuja mu buja urumva rero abarundi bibone wacu babeshe ayo mashira hamwe hanyuma rero bimaze kwatekurukana ayo mashira amavuga ati twobaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko dugikomeye ico nico kibazo gisigaye kuko hariho abajanye n'abahururu bakurikira ibyo babwiye abanyaburaho barakurikira none uvuga ati uno munsi twokwigarura gute yasigaye rero ko turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokrasi n'ivyo nibaza yuko izo cyitunganya byose hanyuma turasubira gutangura ubuzima bushasha
Human Rights Watch saba akanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amabakorerwa batavuganwe n'ubutegetsi hamwe no gushiraho umugwi w'abahinga botohoza bagashira habona amabakorwa n'ivyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwa muntu bimwe mu bihano bisabwa no gufata amatungo y'abategetsi bagirizwa ayo mabi bafise hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kujaboka imbibe mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo cyo Burundi kuri uyu wa gatanu Human Rights Watch yemeza kumwitwarariko wako ku vyerekeye Burundi bagiye kugabanuka muri imyaka ishize kandi ibintu ku rubuga vyakomeje kunyuka Roger Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC Igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo casavye ku mugaragaro kwinjira mu muryango w'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
Félix Tshisekedi, perezida w'igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yandikiye mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame amusaba ko Kongo co kwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Perezida Kagame yandikiwe ubwo rwandiko itariki 8 z'uku kwezi kubera ariwe aramuzwa uwo muryango wa EAC uwo mwaka ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Kongo biremeza ko iryo kete ari ry'ukuri. Perezida Tshisekedi yagize ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame nkwandikije mfatiye ku biganiro duheruka kugirana i Kigali hamwe n'i Kinshasa ku byerekeye icyifuzo cyo gushaka kwa Kongo kwinjira mu muryango wa EAC. Ati uyu munsi rero ndabisabye cese ku mugaragaro. Perezida Tshisekedi yamenyesha kandi ko icyo cyifuzo gifatiye ku guhanahana ibidandazwa n'ubucuruzi bidasiba kwiyongera hagati ya Kongo n'ibihugu byinshi bigize akarere ka EAC. Ni mu gihe cyo gihugu ari kinini ku buryo gihana urubibe n'ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize EAC. Arangiza asaba ubutwara EAC gushikana ubwo busabe ku bandi bakuru b'ibihugu bigize uwo muryango. Icyo cyifuzo na Perezida Joseph Kabila yasubiriwe na Tshisekedi yari yaragishikirije Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Uwo nawe yamusabye kwandika ikete intambwe yahavuye ishikwako na Tshisekedi. Mu mwihwezo Ijwi rya Amerika ryahawe n'umuhinga muri politiki y'akarere Jean-Claude Nkundwa abona ko Kongo gifise amahirwe menshi yo kwemererwa kubera gifitanye imigenderanire myiza na EAC.
Kuri bimwe bimwe biragaragara ko ari imigenderanire myiza cyane y'igihugu cy'u Rwanda, Tanzania, eka mbere na Uganda. Nta migenderanire mibi tubona hagati ya RDC na Kenya, eka mbere na Sudani ya Majepfo, eka mbere no mu Burundi. Nta kigaragara kicerekana neza yuko batari mu migenderanire myiza yo havituma hari ingingo mbi Burundi bwofata ku ruhande rwa Kongo. Ibyo rero birerekana neza yuko ibyo bihugu byose bishobora guhuriza hamwe bakemera yuko ico gihugu naco kiba mu muryango wa EAC.
Hamwe cemerewe co bagisanze umuryango uri mu bihugu birimo amatati no kutumvikana cyane cyane Rwanda n'Uganda hamwe no Rwanda n'Burundi, ndetse gihano rubibe n'ivyo bihugu byose bifitanye amatati muri EAC. Uwo muhinga asanzwe yarananonosoye ibyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba abona ko Kongo nawe kitoba umuhuza co bagifite ijambo kuko ari kinini gishobora no gutanga ikibanza c'ibiganiro.
Igishobora gufasha mu matate ari hagati y'ibyo bihugu nuko ibibazo bakunda guharira usanga RDC ibifisemo uruhara, ikashobora gutanga icyumviro canke ijambo ryayo rigashobora gufasha ibyo bihugu gushobora kuronka inyishu bihurirako.
Igihugu cya Kongo kiramaze gukora ibitari bike mu kugarukana umutekano mu bihugu bigize ako karere ka EAC. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abari abayobozi babiri b'umutwe w'inyeshamba FDL wagirizwa gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda muri 1994 barungitswe mu Rwanda. Ikindi naco igisirikare cya Kongo catanguje ibitero byo kugwanya imigwi yose igwana iri mu buseruko bwa Kongo. Imwe muri yo ivuga ko igwanya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda. N'abagwanya Uganda baratujijwe muri ico gihugu ca Kongo. Kongo kizoba kije kuba icindwi muri EAC iruhande y'u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. N'igihugu ca Somalia giheruka gusaba kwinjira ariko ntikiremeregwa. Umukuru w'igihugu ca Kongo arabandanya ingendo mu bihugu bigize ako karere ka EAC. Kuri uyu wa gatanu yitezwe mu Burundi nk'uko ibiro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivyemeza. Pierre Clavin inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Mara imbere yaho reka dusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umuntu agira kabiri yanduye umugera wa Ebola yitabye Imana mu gihugu cya Uganda.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irateranye uyu munsi ku buryo bwihutirwa bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo isuzume ikibazo cy'amato abiri manini cyane atwara peteroli yahiye mu kigobe cya Oman ariko cyatwitse ntikiramenyekana. Ubwato bumwe n'ubw'Ubuyapani, ubundi n'ubwa Norvege. Ibiciro bya peteroli byahise byizamukaho 4%. Abayobozi b'isi bafite impungenge z'intambara.
Naho kubakurikirana igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni kiriko kibera mu Bufaransa, mu rukino ruheje kurangira mu kanya, Australia yatsinze Brazil ibitsindo 3-2 mu mwanya igihe cy'isaha 3 zo mu ijoro mu masaha y'i Bujumbura n'i Kigali. Afrika y'Epfo iza guhura n'Ubushinwa mu mugwi C. Amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Mascara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Ubihagarariye ni Edirwema kuri mikro, naho mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane rwose, mugire umugoroba mwiza, murakarama.